Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru na Emmanuel Ndayishimiye.
Sangwa ikaze nchuti bakunzi ba radio Nzaba gatya kawe murano makuru yo kuri no genekerezo ya 5 munyonyo umwaka wa 2022 ayo twabateguriye ahagaze kuri izi ngingo nkuru nkuru. Abanyagihugu baba mu kigo hati cy'amahoro muri komine Mutawi ntare ya Gitega bariko basabwa ku nguvu amafaranga yo guhemba abacungira umutekano muri ico kigwati. Iyo ngingo yafashwe n'abajeje intwaro iriyamirizwa igafatwa nk'ubwambuzi mu ntumbero yo guhemba imbonera kure. Ishyirahamwe CNC ryamenyesheje kuri uyu wa kane ko abamenyesha makuru batagira ikarata ibaranga yo kumenyesha amakuru bagiye gufatwa nk'uko batabaho muri uwo mwuga. Bamwe mu bamenyesha makuru nabo bati iyo karata nta kamaro kanini n'ubundi tubibonamwo mu gihe n'uyifise bitabuza ko aburabuzwa. Isi yose kuri uyu wa kane irahimbaza umunsi wahariwe kugwanya ihohoterwa rikorerwa abanyeshure. Bamwe bamwe mu banyeshure bahohoterwa mu Burundi ngo haragiraho baheba n'ishure. Muravyumva muri ano makuru. Teodomir Manirambona niwe ari mu buhinga bw'ivyuma mukanya inkuru imwe mu kwayo turongiye kuba ikazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Sangwa ikaze kuri radio Inzamba. Abanyagihugu baba muri kigwati cy'amahoro muri komine Mutawi ntare ya Gitega bariyamiriza ingingo ya Mustaneri Merkiade nihora imbere yo kubatangisha amafaranga yo guhemba abacungiye umutekano w'icyo kigwati. Ayo mafaranga ashika ku 15,000 ababa muri icyo kigwati bafata iyo ntererano ko ari ubusuma Mustaneri yateguye kugira aronke amafaranga yo guhemba urwaruka rw'imbonera kure. Bagasaba ko abo batowe muri iyo ntara ya Gitega bubafasha kubavugira kugira iyo ngingo y'akarenganyo ihagarare. Kurikira umwe mu baba muri icyo kigwati.
Rika jana kerezo ya katatu kwezo kichu na rimu mwaka umbele na mirongo isai munani ho mustanili wa kumine mutani hali mbele merikiade ya shika mkibati chama horu chumuta ho agye gukoresha inama yabanje kubwira baba muri iki kigwati ko ataje gutunganya amatora kuko ngo amatora yaheze aca yerekana ko abatorwa n'abadatorwa nahereye ku mukuru w'igihugu ushika hasi. Ibyo biheze acaja kucerekeye umutekano aho yavuze ko buri wese arangwa n'umutekano kandi ukwiye kuwushigikira. Icyo ababaje abanyagihugu abanyari bo mu kigwati bashigiye ababwira avuga ati ngo batanga amahera yo guhemba imbonerakure byiswe ngo ni komite y'urukino yose komite mixed de securite muri icyo kigwati kandi muri icyo kigwati niyo dufite abapolisi bahembwa n'igihugu. Muri iyo nama nta muntu atari muri SNDFDD yahawe ijambo ngo yumvirizwe kuko uvuze ibyo badashaka baca bakwaka ijambo kuko ijambo ryatangwa n'onyine Merkiade Mustaneri. Tukabona ko sikuri ari ubusuma bweruye kuko hasabwa amafaranga guhera ku 15,000 kumanuka gushika no munsi. Tukabona ko ari ubusuma bwateguwe n'intwaro ya SNDFDD. Tukabona ko bashiye ari ubusuma bushigikiwe n'akagwi kagizwe na Mustaneri hamwe n'ubutwari mugambwe kuko nawe aba muri icyo kigwati. Tugasaba ko abaserukira abanyabenegihugu abatowe abadepite n'abandi gukurikirana neza batwaye niba baba batabashigikiye barashinzwe amabanga atandukanye.
Mustaneri wa komine ya Mutaho we arahakana ko atangiye ingo yo gutoza amafaranga yigeze afata ku bijyanye n'umutekano. Merkiade ni buri imbere avuga ko atambuye utuma iyo ngingo ifatwa kuko komine arongoye irangwamwo abajejwe umutekano bakwiye. Merkiade ni buri imbere.
Unyasize kwe kwegera mu manyere ano tugeze gusaba ku bijyanye n'umutekano kandi umutekano wuzuye mu komine. Ama umutekano urakwiye kwe n'amafaranga twose abanyagihugu kugira ngo tugire umutekano kandi inzego z'umutekano zihari zikwiye. Igipolisi kirakwiye, igisirikare kirahari, nta bibazo dufite kwe ku bijyanye n'umutekano.
amakuru ya radio nzamba arabandanya gutunga ikarata kubamenyesha makuru nitegeko ritegezwa kubahirizwa n'abamenyesha makuru bose atanumwe avuyemwo byamenyeshejwe na Nestor Bankumukunza arongoye sense amenyesha ko abamenyesha makuru batagiriye ikarata bagiye gufatwa nkuko batabaho muri uwo mwuga kuko ngo bahawe kiringo gihagije cyo kuzirondera hari mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri uyu wa kane mukurikire Nestor Bankumukunza
uno munsi ukwije ibisabwa n'amategeko yo karata akabironka ataminsi itatu irenze ingorane gira kabiri ari nayo nkuru nuko hari abarongoye ibinyamakuru nuko hari n'abamenyesha makuru iki kintu bagifashe iminemegwe maze ntibaheza ngo barondere ibisabwa kugira ngo bashobore kuronswa iyo karata nico gituma tumaze kubarindira umwaka wose tukabona ko hari abatagombye kubirondera twafashe ingingo yuko udafisi yo karata canke ngo abe yarasavye igipapuro cerekana kumbure ko yayitaye canke atarayironka bivuye kumbo zitandukanye uko birashika yoheza akaronswa ico gipapuro utabifise rero twafashe ingingo yuko ataburenganzira bwo gukora umwuga wo kumenyesha makuru afise kuko nta ntambamye nimwe iriho nta na kimwe kigoye kugira ngo iyo karata ishobore kuboneka ariko rero tubandanye tubasaba ko bo kwihuta ahubwo ntitwifuza ko ari umenyesha makuru yohava agira ingorane kubera adafite iyo karata nibihute rero bayirondere hama tubafashe bayironke mu maguru mashya
abamenyesha makuru bakorera akazi kabo mu Burundi bamenyesheje radio nzamba ko iyo karata atagaciro kanini bayibonamwo kuko n'uyifise bitabuza ko aburabuzwa mu kazi kiwe bati yaba ifise icyo imaze nibaba basabwa kwimenyekanisha iyo bagiye mu kazi kabo kubajejwe intwaro kandi iyo karata itangwa n'urwego rwa leta birejerekeye abamenyesha makuru kandi abamenyesha makuru bane bikiye makuru wacu bakwije kuri uyu wa kane iminsi amaze na 381 numwe bafunzwe bakiriwe umunyororo wo gufungwa imyaka ibiri n'igice hamwe ni adabu ringana umuriyoni umwe kumunye wese na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza abamenyesha makuru bahagaritswe ku igenekerezo rya 2022 igitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza Christine Kamikazi Agnes Nderubusa Terence Mudenzi na Egida Elimana bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ingingo amashyirahamwe y'abamenyesha makuru n'abaharanira agateka kazi na muntu babandanya biyamiriza ayajanye n'agateka kazi na muntu kandi ishyirahamwe akati Burundi rigwanya yote rwajya kiremwa muntu yaraje ushinga n'ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi busa n'ubyimonogoje muri no minsi mu kwezi kw'icumi guheze konyene iryo shyirahamwe ryasanze abantu 28 barishwe 29 barahagarikwa bidakiye amategeko hamwe rero n'ubundi bubisha butandukanye ishyirahamwe akate Burundi rikababazwa n'uko abakoze ivyo byaha badahanwa iyo nkuru twayiteguriwe na Jean George Kibogore
Tegeranyo ishyirahamwe akate Burundi yerekana ko ubwicanyi Inyuzwa ni hagari kwa jawa anawida shema mategeko Zagi ya virimu na goza chane chane mkiringo Chini maya matora Ayaluka kuwa Burundi umaka wiyo mbibiri na mirongi viri Ubwica nibgawa ya mkwezi kuichu miguweze Ubwara zwanini nibiziga zagi ya vila togwa Mwunzuzi ni mmashamba Biga hamwa gihuti uti na batege tewa mwunze gozo hasi Ataba toza wanje kuwa Kubwishi hamwa akati Burundi Izo ngo vijerikana ko abatege tewa hasi Bawa wakingi wikibaba na batege tewa hejuru Uretse ubwicanyi bw'abantu 28 bwabaye muri uko kwezi hari n'abantu bashika 29 bahagaritse bidaciye mu mategeko hirya no hino mu gihugu iryo hagarikwa ngo ryari ryerekeye cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi rigaho guhanini n'ugwaruka rw'imbonera kuri rufatikanije n'abategetsi bahasi si ibyo gusa ishyirahamwe akati Burundi ryerekanye n'ubundi bugizi bwa nabi butari buke bujanye n'ihohoterwa rya kiremwa muntu aho usanga ugaruka rw'imbonera kure rwicanwa kiza mu kuburabuza abanyagihugu cyane cyane abatavuga rumwe na leta kuri ivyo vyose ishyirahamwe akati Burundi rivuga ko itewe umutima uhagaze n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu rigeze aho umwe ashaka muri kino gihe rikabazwa n'uko inzego z'ubutungane n'ayandi mashyirahamwe aharanira hagati y'akazi na muntu mu gihugu asa n'ayabohewe amaboko imugongo na leta hamwe rero n'amatohoza akugwa na leta usanga ahengamye agakora gusa iyo abakorewe ibyaha arabegiriye ubutegetsi ishyirahamwe akati Burundi itera kamwe leta y'u Burundi gutuza ibyo byose bijanye no guhonyanga hagati y'akazi na muntu yisunze amasezerano y'igihugu na mpuza makungu yateye ko igikumu amakungu nayo asaba guhumiza ijisho ku Burundi kuvyerekeye agati akazi na muntu bisa n'ijimunogoje muri kino gihe.
Akamu gati wabigisha kubijanye no kwirinda ikiza cha coronavirus.
Bigisha bera karorero keza abo mujejwe mu kwirinda ico kiza. Suzuma kandi mufasha abanyeshuri gushira mu ngiro amabwirizwa y'isuku. Ni mutabarize umwana wese agaragaje kimwe mu bimenyetso by'iyo ngwara.
Ako na akamu kahaje inzamba agateka kawo.
Agateka kawo. Agateka kawo.
Amakuru ya Radio Inzamba gatya ka barabandanya mu ntara ya Makamba abantu 15 harimo abagore 5 baratawe muri yo mini igipolisi bagirizwa gukora inzoga itemewe n'amategeko rutuku ariyo benshi bita Kanyanga. Amahinguriro indwi iyo nzoga ya Kanyanga arasambugwa naye maritiro hafi 5000 iyo nzoga yarafashwe n'igipolisi mu kiringo kitarenze indwi zibiri. Bonfis niyongere.
Abantu bafashwe 15 nabo ku mutumba Ruremba wa zone Nyange ya komine Makamba. Ayo mahinguriro nayo agera ku ndwi ahingura inzoga zitemewe n'amategeko ya bomowe bita Kanyanga. Atanu yose nayo muri komine Nyanza Lake yo ntara nyine ya Makamba mu mazone ya Muyange na Mvugo. Muri zone Nyange ya komine Makamba naho nyine hari amahinguriro abiri y'inzoga ya Kanyanga. Ayandi akavugwa muri zone Kayogoro ya komine Kayogoro iyo ntara nyine ya Makamba yabamowe n'igipolisi mu gihe yahorakora ku mugaragaro akingiwe na bamwe mu baje ntwaro igipolisi amwe ndwaruka gwimbonera kuri za CNDD-FDD kuko ayo mahinguriro yotse ko yarafise amahera ashikanira abajejwe intwaro n'igipolisi hamwe n'urwo rwaruka rwa CNDD-FDD amasoko ya Kadiri Nzamba agateka kawe aho mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi bavuga ko ayo mahinguriro y'izo nzoga zitemewe n'amategeko yakora ku mugaragaro kuko akingiwe ikibaba n'abamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Uretse abafashwe n'ayo mahinguriro yasambuwe harasheshwe kandi inzoga za Kanyanga zababa amaritiro 5000 hamwe n'ibikoresho bitari ke bihingura izo nzoga zitemewe n'amategeko. Abafashwe nabo bakaba bafungiye mu busho butandukanye bw'ipolisi na cyane cyane muri komine ya Nyanza Lake, muri komine Makamba no muri komine Kayogoro. Bivugwa kandi ko hari n'abandi bakiri ko bararondegwa n'igipolisi.
Bonfis niyongereye urakenuye igenekerezo rya 5 munyonyo ku mwaka utashe no munsi muzamakungu wagenewe kugwanya ihohoterwa rikoregwa abanyeshuri kubwahera ari nibizi umwe mu bahoza arabarezi iryo hohoterwa rikogwanini n'abarezi ivyo bigatuma bamye muri abo bana bahohoterwa bagaheba amashuri agasaba leta gufata ingingo ruhasha zihana abakora ico caha. Idonido na Berancire ni nazwe
ihohoterwa ryibonekeza mu guturubika umwana haba kumutuka, kumukubita canke kumwararaza. Ivyo bikibonekeza cane cane ku mashuri iyo umwana umwe canke akagwika abana canke umurezi ahohoteye umwana. Mu Burundi rero iryo hohoterwa ry'abanyeshuri riribonekeza ahatari hake nk'uko rari n'ibizi yahotse ari umwigisha abitwiganyirira.
Nagira mvuga neza yuko abanyeshuri mu Burundi bafite ingorane mu mashuri y'u Burundi. Abigisha barahohotera, abayobozi barahohotera, hariho ababakubita, hariho n'abahohotera bifatiye ku gitsina. Ibyo bigatuma abana bamererwa nabi, bakura bunyamaswa nabo bagacika inyamaswa bateze bagacika inkozi z'ikibi. Ibyo byo guhohotera biranatuma cyane abana benshi baheba ishuri, akaja ku ishuri bakamubwira umutima, maze kumubwira umutima byava ku nkoni, byava ku majambo mabi cyangwa byava ku guhohotera biciye bifatiye ku gitsina. Ibyo biratuma abanyeshuri baheba ishuri, ibyo biratuma abanyeshuri batitura uburezi, bagatitura ishuri, bagatitura n'abarezi, bagatitura na leta itabakingira.
Rari nibizi ahanura abarezi na leta ico bokora kugira ihohoterwa ry'abanyeshuri rituzwe.
Jone uhanura yuko ububisha nk'ubwo bwogwanywa mu Burundi bagatandukanya ibihano no guhohotera. Ico uhanura kandi nuko komite nshingwashuri ifise mu ruhara rw'ibikorwa byayo hariho guharanira agateka k'abana, gutohoza ibishobora gutuma abanyeshuri baheba ishuri, harimo ibyo byo guhohotera, harimo gahezi gahanura bo bigisha no bayobozi bahohotera abana sanswe abanyeshuri simbagwa abanyeshuri nabo kurera nabo gufata neza kugira ishure ibo mugenzo w'abanyeshuri kandi byo bikandi ndibivuga yuko batabahana kubahana babahane mugabo babahane runtu babahane ibihano byo guhanura no kurera atari ibihano by'ukwica no gutuza
leta ikwiye guhana abigisha bahohotera abo bajezwe kurera ikongera ikanashinga itegeko ikingira abana b'abanyeshuri iyo bashikiwe n'izongorane
Beransire ni nazwe ndagushimire nina hano turangirije ano makuru cibye bagenzanje ba radio Inzamba bayatorokanije Theodomir Manirambo nari mu binga by'ivyuma ndamushimiye Emmanuel ndayishimiye ndabashikirije ndabashimiye ugira aho muba mubahwe na ubuta